mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanye mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Senegal abayoboke b'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko bari mu myivumbagatanyo abahanga byabashobeye.
Ni byerekano ikintu giteye ubwoba kubera Senegal cyari kizwi ko ari igihugu kifashe neza muri Afurika y'Uburengero, kuri stable ibindi bihugu byo muri Afurika y'Uburengero byinshi biri mu ngwano birimo abateroriste imigwi y'iterabwoba ariko muri Senegal ibyo bintu nta bihari.
Professeur Jean-Marie Ntahimpera yigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa Université catholique de l'Afrique de l'Ouest i Bamako muri Mali. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR wijije imyaka 60 umaze ukorera mu Rwanda. Tanzania yatangaje ko nta virus ya Marburg ikirangwa mu gihugu. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gufungura ambasade yayo muri Seychelles nyuma y'imyaka 27 yari imaze ifunze. Ikaze amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'akazi iki. Umunyamabanga mukuru wa OTAN, umuryango wo gutabarana w'ibihugu byo mu majyaruguru y'inyanja Atlantika, Jens Stoltenberg azagenderera igihugu cya Turikiya muri iyi minsi azaba agiye mu birori byo kwimika President Recep Tayyip Erdogan uheruka kongera gutorerwa kuyobora igihugu. Fidele Niyongabo aratubwira inkuru.
Ugo rugendo rwaye mu gihe Erdogan ariko araremererwa kugira ahebe kugwanya umugambi wo kwinjiza Ubusweda mu ishyirahamwe OTAN. Stoltenberg yabitangaje kuwa kane mu nama y'abashyikiranganji bajejwe imigenderanire ba OTAN iri kibera mu gihugu cya Norvege ni nyuma y'uko avuganye ku itelefone na Perezida Erdogan mu ntango z'indwi. Itangazo rya OTAN yavuze ko Stoltenberg azokwitaba ibirori vyo kurahira kwa Recep Tayyip Erdogan aheruka gusubira gutorwa mu mabanga ya Perezida. Azobandanya urwo rugendo gushika ku munsi w'Imana kandi azogirana ibiganiro na Perezida Erdogan n'abandi bategetsi bakomeye ba Turikiya. Turikiya igihugu kiri muri OTAN cari kweze kubijanye no kwemerera Ubusweda muri iryo shirahamwe. Icyo gihugu na Hongriya nivyo bihugu bibiri vyonyene vyo muri OTAN bitaremeza ukwinjira k'Ubusweda muri iryo shirahamwe.
Radio Ijwi rya Amerika tujye muri Tanzania. Tanzania yatangaje ko nta virus ya Marburg ikirangwa mu gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane nini nazwe.
Haiza meza birarenga Tanzania itangaje ko yatewe n'umugera wa Marburg. Abemeje ko banduye uwo mugera ni 9 abo wahitanye muri ico gihugu bakaba 6. Umuntu wa nyuma yapimwe uwo mugera ntibawumutore ko muri Tanzania yawupimwe higenekerezo rya 19 ukwezi kwa 4 uno mwaka. Ishami rya ONU ryita magara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ivuga ko bisaba iminsi 42 gusa nyuma y'igipimo cya nyuma kugira ngo ikiza cemezwe ko caheze. Iryo shami rya ONU ryita magara y'abantu ku isi rikavuga ko ari ubwa mbere umugera wa Abu waruteye muri Tanzania. OMS ibandanye isigura ko mu vyatumye uhera harimo ingingo zitandukanye Tanzania yagiye irafata kugira ngo ntukwiragire mu tundi turere. Akarere ka Kagera ko muri Tanzania niko abanduye uwo mugera bose bibonekejemwo. Ico kiza kigitera muri Tanzania cateye kandi no muri Guinea Equatorial. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bukavuga ko aho bumaze kumenya ko bahitanywe n'uyo mugera ari 12. Umugera wa Marburg urashusha cane n'uwa Ebola. Ku ncuro ya mbere wibonekeje mu Budagi mu gisagara citwa Marburg ari naco witiriwe. Nta rucancu canke umuti ugira. Gusa ishami rya ONU ryita ko amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko hari imiti yo kuvura iriko irageragezwa. Hambavu ya Tanzania na Guinea Equatorial ibindi bihugu vyo muri Afrika uwo mugera umaze kwibonekezamo ni Uganda aho waheze mu 2017, Afrika y'Epfo, Angola hamwe na Kenya.
Mu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje rero amakuru twabateguriye leta zunze ubumwe za Amerika yongeye gufungura ambasade yayo mu birwa bya Seychelles iyi ambasade yari imaze imyaka 27 ifunze Fidele Niyongabo aragarutse
Ubushikiranganji rurejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje iyo ngingo mu ijoro ryo ku munsi wa kane kugurura iyo ambasade biri mu migambi ya Amerika iyo guhangana n'igihugu cy'Ubushinwa muri ayo mazinga Amerika yatanguye kubaka ambasade yayo mu mazinga ya Maldives ikaba yatangaje imigambi yo kugurura ambasade mu karere ka Pacific harimwo mu mazinga ya Solomon Islands, Tonga na Kiribati ambasade ya Amerika ku murwa mukuru wa Seychelles Victoria yugawe mu mwaka w'1996 mu mugambi ukuziganya amafaranga inyuma yuko imishyamirano hagati ya Amerika n'icyahoze ari ubumwe bw'abasoviet irangiye inyungu za Amerika muri Seychelles igizwe n'amazinga 115 hafi y'ibirometero 1500 mu buseruko bw'umugabane wa Afrika zihagarikiwe n'abaserukira Amerika mu mazinga ya Maurice umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko igihe kigeze cyo gusubira kugurura ambasade muri Seychelles mu ntumbero yo gukorera hamwe mu guhangana n'ibibazo izo mpande zisangiye hamwe no gukura inyungu mu bifitiye akamaro izo mpande zombi
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi mbibutse ko ari kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu no kuri internet kuri www.radioyacuvoa.com amakuru y'ibyaga bigari mu kanya gato cyane Aya makuru y'ibyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR wijihije uyu munsi imyaka 60 umaze ukorera mu Rwanda urishimira ko utatereranye abanyarwanda mu gihe cy'intambara no mu gihe cya genocide mu 1994. Ni inkuru ya Sumuta Kaboyi uri Kigali.
Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR itangaza ko kuva mu mwaka w'1963 aribwo batangiye gushakisha ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda uyu muryango usobanura ko utahise uhabwa ibyangombwa ariko watangiye ibikorwa bike mu Rwanda bimwe byo kwita ku bari bafungiye muri gereza zo mu Rwanda bigirwamo uruhare n'abakozi bavaga i Geneve mu Busuwisi CICR itangaza ko ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda byabonetse nyuma y'imyaka 27 ibisaba mu mwaka w'1990 CICR yatangiye gukorera mu Rwanda ishyira ibiro byayo mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ari naho gikorera kugeza ubu imihango yo kwizihiza imyaka uyu muryango umaze ukorana n'u Rwanda wabereye ku cyicaro cyayo mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge muri uwo muhango hanabereye ibikorwa byo kumurika amafoto anyuranye ibikorwa by'uwo muryango kuvukandagije ikirenge mu Rwanda muri 1990 ubwo wari umaze kuwagira icyicaro aya mafoto agaragaza ibikorwa bitandukanye bya CICR birimo kwita ku munzi zariza nyacyonga hafi y'umujyi wa Kigali mu mwaka w'1993 ni impunzi hanini zari zahunze ibice by'amakomine cyahoze ari prefecture ya Byumba byari byigaruriwe n'ingabo za FPR inkotanyi mu ntambara zari zagabye ku Rwanda kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990 CICR igaragaza ko nubwo byari bigoye gukora mu gihe cy'intambara na genocide itangiye mu 1994 uyu muryango wishimira ko yitigeze ihagarika ibikorwa byayo byo gutabara bari mu bibazo ifatanije n'abakorera bushake bakuru ruje y'u Rwanda na Mahoro Julien umunyamategeko wa CICR ushinzwe n'itumanaho yabibwije ijwi rya Amerika
umu chef wa delegation twari dufite Philippe Gaya muri buze kumubona mu mafoto afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusigara kugira ngo abashe gutanga ubufasha bw'ibanze ntabwo twavuga ko ari bwose yatanze ariko ubufasha bw'ibanze byari bikomeye hari amateka akomeye asharira aho abantu babuze ubuzima bwabo abantu babuze batatanye nababo aho abantu babuze ingingo zabo abantu babuze icyo kurya bakabura amazi meza bakabura byose kandi dufite clinique hano hafi na niyo office yacu mubona irimo aba specialists bashinzwe kubaga gutoragura abantu bari mu nzira babuze amaboko bakabazana bakajya muri clinique mwabibonye mu mafoto kubafasha kugira ngo babashe kubona services zibanze
kugeza ubu CICR itangaza ko yishimira ko hari umubare utari muto w'abanyarwanda yafashije mu gihe cya genocide bakaba barabashije gusubirana ubuzima Madamu Hitimana Esperance ni umwe mu bahungiye ku cyicaro cy'umuryango wa Croix Rouge mpuzamahanga mu Kiyovu mu 1994
Enaje kwisanga ndi muri kwahujwa nari nakomeretse. Twari dutuye mu Bigogo. Urugo twari batano twari twakomeretse nibo bafashije baramvura bitangira gukira neza. Umenye abantu babona bahuraga n'abantu bafite ibikomere batemwe bagize gute babajyanaga nko kuri mu muhanda principal. Nubwo benshi wasangaga ari abantu urya batemwe bagize ibibazo byo gutotezwa.
Muri iki gihe ibikorwa by'uyu muryango bisigaye cyane muri gahunda yo guhuza abana baburanye n'imiryango yabo. Sese ivuga ko guhera mu 1994 abana bagira ku 20 bahujwe n'imiryango yabo. Kamanuziyeri ashinzwe ishami ryo guhuza ababuranye n'ababo.
Kugeza n'ubu hari abakitugana hano kuri Seyiseri identifikasiyo ibigoye cyane, ariko hari ibimenyetso. Umuntu ashobora kuvuga ati yari afite inkovu ku mutima nangwa se yari afite indegeya akandi gatoki kiyongera ku ntoke ze. Biradufasha nabyo cyane. Demande z'abantu bagishakisha abana babo turazifite nyinshi. Ubu dufite 2,437 ababyeyi bashakisha abana babo.
Uyu muryango utangaza ko usibye ibikorwa byo guhuza ababuranye n'imiryango yabo, bigisha amategeko yubahirizwa mu gihe cy'intambara. Muri byo harimo kwigisha abasirikare n'abapolisi bajya mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu binyuranye bya Afurika. Ambasaderi Guillaume Kavaruganda, umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, niwe wari uhagarariye Leta muri uyu muhango. Kavaruganda yashimye uruhare rwa Seyiseri mu bikorwa binyuranye yakoze mu Rwanda. Uyu muyobozi ashimangira cyane ko bazirikana ibikorwa by'ubutabazi cyane cyane mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imiryango myinshi mpuzamahanga yanenzwe kuba yaravuye mu gihugu mu gihe cy'intambara na Jenoside byabaye mu 1994. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, tujye mu Burundi. Hashize imyaka 17 leta itangiye umugambi wo kuvura ku buntu abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko n'ababyeyi bibaruka. Abivuza se bakirwa bate, imiti bayihabwa bate? Ni inkuru mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu ntara za Cankuzo na Ruyigi mu Burundi nyine. Murayigezwaho na Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Muri komine Mishiha y'intara ya Cankuzo, abanyagihugu baho bavuga ko bashima umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu, ariko abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko bafise ingorane nyinshi muri icyo gisata cy'amagara y'abantu. Izo nazo zituma uwo mugambi wa leta wo kuvuza abana bato bato ku buntu utagenda neza.
Urumva ugiye kuvuza ugacusanga nk'imiti wasabye ugacusanga ntayihari, bagaca bakurungika muri farumasi ucusanga ari nk'imiti y'inzoka. Iyo kenshi ntikunda nk'uko uboneka cyane irya y'inzoka na rugero rwasanga rugumuka nko mu nda, gashobora gusanga irya miti itaboneka.
Umva ikibazo dufise ni uko atavuriro rikuru dufise ngaha, n'abaganga urabona nk'ibyo biriro rishasha byo ngaho muri Remera abaganga musanzwe ni bake.
Mu ntwaro muri komine Mishiha baremeza ibishikirizwa nabo barongoye. Pascal Niragira, umunyamabanga ntayigayeze wa musitanteri w'iyo komine, agahumuriza abanyagihugu ko hari biriko birakorwa kugira izo ngorane zishobora kugabanuka vuba.
Turagendeye amavuriro nka yose ari muri komine Mishiha. Ikibazo nyamukuru bagiye badushyikiriza ni ikibazo kijyanye n'abaforoma. Abaforoma usanga ari bakenya ku bari bategekanijwe, bigaca byunyuka n'ukuntu dafise ibitaro hariho ubukene bw'abaganga. None rero twebwe komine Mishiha guhera mu 2016 twari twatanguye kwiyubakira ibitaro by'akarorero.
Cyo kimwe n'abanyamishiha, abanyabutezi kandi ntibaronka imiti ku buntu iyo bagiye kuvuza abana ku mavuriro atandukanye ya leta.
Hariho igihe rero kwa muganga batubwira yuko imiti ya Kenya atubwira tuze kwigurira ku mafarumasiyo, ndetse no mu bitaro bakubwira ati genda uze kwiyongerera umuti. Icyo usanga nawe uri umuntu mutoyi ufise kajya irya karata ya kamu uyifise, byahora bitworohera ko urose kabu ko watutanga amafaranga makeyi cyane kugira ngo umuntu yipfutse.
Ibishikirizwa kandi n'abanyabutezi ko bitaborohera kwiyunguruza kubera ububi bw'amabarabara biremezwa na Christine Bwongeye, icegera cy'urongoye ivuriro ryo kwisuma muri komine Butezi. Umufasoni akavuga ko n'ubukene bw'igitoro cyo gushyira mu modokari rusehabaniha buri mu bihanze abakenera kwivuza muri ako karere.
district sanitary tupuke ya butezi usama puriro mesh kandi hanu habi ama barabara premane ima bigosa lero kandi kupera ambulance alimu nuku sazi la shaji urashua kuhamagara ambulance urashua kuilangu ya gimu gege ali urgence umpa kuchabikora na kura hama yindi ngora ni ihali kandi komeye ni igitoro urashobora gutelefona ngo waze gutora umugwayi cyangwa kugira ngo ntabitoro biri
mu ishyirahamwe riharanira agateka k'abagwayi Semabu naho nyene baremeza ko ishyirwa mu ngiro y'ingingo ya leta yo kuvuza abana batararenze imyaka 5 ku buntu yagiye irahura n'ibibazo mu mihinga itandukanye y'igihugu. Sylvain Habanabakize avugira Semabu agasaba leta icishije kubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida gutorera umuti icyo kibazo.
Ni ngwane rero aho dusaba leta twe muri Semabu ko hoba ingingo mperekeza leta ikama yitwararitse tikime twita mu gifaransa les médicaments essentiels ntigera ibura ama stock ya farumasi z'ayo mavuriro canke bitagenze uko etikaraba ikuntu ikora n'amafarumasi prive kugira ngo umuvyeyi bandikiye imiti y'umwana wiwe acagenda ku mafarumasi abikora utwabo maze bazi badeclare amafaranga hama leta ibasubiza.
Umugambi wa leta wo kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'abavyeyi bibaruka ku buntu ku rwego rw'igihugu watangwe kuja mu ngiro kuva mu mwaka w'2006 watangujwe n'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe ryo mu mwaka w'2005 yinjira mu banga yo kurongora igihugu.
Desire Hatungimana, urakoze. Tugume mu Burundi. Abacuruzi bato bato bimakamba bari bamaze kunezerwa n'uko leta ifashe icyemezo cyo kugurisha amafaranga y'agaciro mu mabanki. Ishiringi bakoresha mu kurangura muri Tanzania ryari ryaraguye ariko ntibyamaze igihe. Muri iyi minsi hari naho babura ababavunjira, ibikorwa bigahagarara cyangwa se bigatuma ibiciro by'ibyo barangura bizamuka, ibyo barangura muri Tanzania nyine. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika nayo mwateguriwe twifashishije abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika mu Burundi, murayigezagaho na Thierry Vendayishimiye nawe ukorera Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu badandaza bato bato mu ntara ya Makamba barangurira mu gihugu cya Tanzania ibirato, impuzu zimwe zimwe, ibifungurwa, inka, imikeke n'indagara kugira ngo bashobore kurangura bavunja amafaranga y'amarundi mu mashiringi y'i Tanzania. Uku kuyavunja bigakorwa n'abantu kandi ntibikurikize agaciro k'amahera ufatiye ku ibanki nkuru z'ibyo bihugu, bisunga hanini ukugene idolari riba rivunjwa. Nko mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba rivunjwa rwa rimwe n'ibice 22 by'amashiringi mu ibanki nkuru y'igihugu, ku masoko atazwi n'amategeko usanga rigeze kuri rimwe n'ibice 85 canke arenga. Imbere y'uko ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi ishira ku isoko amafaranga y'agaciro kugira ngo uronke amashiringi 100 y'amatanzania watanga hafi 200 y'amarundi, iyo ngingo ifashwe abarangurira muri Tanzania bari ruhukije. Nyandwi Eric adandazi matera arangurira Tanzania.
Isiringe dufashe hajyaho leta avugiye byari byakorotse riva ku 189 rija ku 160 aho twaranezerewe cyane kandi natwe twaroroherwa cyane. Mugabo haheza kanya gatoya twaziye twumva yuko isiringe rivuye ku 160 rigiye ku 188.
Uyu mukenyezi Rukundo adandaza indagara mu isoko Makamba na wagira ati ubu buryo bwo kuvunja biratwiciye urudandaza.
Twebwe ntibitworohera kubera iby'agaciro, yego cyaravuze yuko ibiciro byururukijwe. Mugabo abatuvunjira siko bimeze, umenga urushiringi barugize nk'urushuruzwa kumva bishakiye.
Abavunja bitwaza idolari mu kuduza igiciro c'ishiringi.
Uno munsi uvunje 160 ejo kuyongera na 70 ugiye ugarutse amuvuga ati nge mvunjura amara nasigaranye ugira ndonke ngene ndiha obel ndiye no mu nzira usanga uci uvunja hejuru gusumba yarya wanze wowe ugarutse baguha makeyi. Rero twasaba leta no kuri tworohereza idufashe byeje tukuvunja iturondera ahantu hamenyeka hamenywa n'amategeko nkuko tumenye igiciro gihagaze kandi bivuye ku mpamvu y'amadorari apana kuva ku mpamvu y'abavunjayi bakora ku nyungu zabo
uko kuzimba ko mashiringi bituma n'ibidandazwa bizimba bigatuma bataronka abaguzi ikiro c'indagara coguzwe ibihumbi mirongo ibiri canke mirongo itatu ubu gica kigurwa ibihumbi mirongo itanu n'imfasha yotamu ati ntitucunguka
abenegihugu nta mahera usanga menshi bafise iyo bizanye bizinde ukabishyira ku giciro kinini ntibagushorera kuko nta mafaranga baba bafise
abo badandaza basaba ko bokoroherezwa cane cane mu kuvunja amashiringi
uraba umuntu wayo hanyuma kugurura nka biro nk'ahantu hari isoko dukunda kubanguriramwo avunja ayo mashiringi kugira ngo tugiye kurondera ibyo turondera tuje tuzironka tworohewe
Jacob Kalisa arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo mu ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko aremeza ko abadandaza bahomba mu gihe baba bariko baravunja muri ubwo buryo
ugiye guhinduza ifaranga katubwire iry'i Burundi ukarishyira mu Tanzania mudandaza atakaza 10% ya valeri y'iryo faranga twakoze estimation dusanga tutakaza hafi miliyari zigera muri 5 muri rusange kubera iko kugenda ugahinduza amafaranga y'i Burundi ukayashyira mu Tanzania nawe gufata amatandaro ugashyira mu Burundi cyo giye mudandaza abatakaza
kubera ko umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe mu ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko watebye hari yindi nzira abariko bariga
ariko uretse nibyo hari yindi program ya banka ya Afrika yobita Afrexim Bank ari banka ishinzwe importation exportation niba ujyanye produce ivuye Burundi ukazijyana i Bugande ko bakwishyura mu Marundi nangwa se waba ujyanye ikintu gikuye Bugande ukakijyana i Burundi wakwishyurwa mu Magande kugira ngo bagabanye icyo gihombo
byari biteganijwe ko gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko bitangura mu mwaka w'2025 ariko ntibyashobotse nubwo barongoye ibyo bihugu bari bihaye ihangiro cyo kubishira mu ngiro mu mwaka w'2024 Jacob Kalisa wati urabye intambwe umwitegura ugeze ko no mu mwaka w'2030 hazoshika uwo mugambi utaraja mu ngiro ariko abo mu ishirahamwe ry'abadandaza babandanye basaba abegwa n'ico kibazo gukora vuba na bwangu kugira ngo ifaranga rimwe mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko ritangure gukora abadandaza babone kwiruhutsa ubwo ruhombo bamamwo
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
Samputu Jean Paul urakoze nawe Thierry ndayishimiye nuko urakemeye Kuri uyu wa gatanu Senegal yari yiteguye umunsi wa kabiri w'imidugararo Nyuma yuko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko akatiwe n'urukiko gufungwa imyaka ibiri. Eugene Mukankusa aratubwira uko byari bimeze.
Ejo kuwa kane abantu 9 bitwe mu bishyamirane hagati y'igipolisi gishinzwe umukwabu n'abashyigikiye Sonko. Byari nyuma yuko uyu wifuza kuziyamamariza umwanya wa perezida ahanishijwe igifungo cy'imyaka ibiri bitewe no gushukura urubyiruko. N'umwanzuro w'urukiko watumye hibazwa niba hari amahirwe afite yo kuba yakwiyamamariza kuba perezida mu mwaka utaha. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bavuze ko ari politiki byihishe inyuma. Kaminuza ya Sheikh Anta Diop mu murwa mukuru Dakar yabaye indiri y'urugomo. Abari mu myigaragambyo bavaga mu modoka zo mu bwoko bwa bisi batera amabuye abapolisi bashinzwe umukwabo. Polisi yasubije irasa ibyuka bigenda mu maso. Mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu ingabo zishinzwe umutekano zazengurukaga imihanda ya Dakar ituje. Imihanda yarimo imipira y'imodoka yatwitswe amabuye n'imimene by'ibirahuri hari n'amazu ndetse n'amaduka byangiritse abanyeshuri benshi bakuye kuri kaminuza na za bisi batwaye utwabo umukwabo w'ejo kuwa kane niwo waherukaga mu mikwabo imaze amezi yatejwe n'urubanza rwa Sonko muri Senegal ni igihugu cyakunze gufatwa nka kimwe mu bifite demokarasi ihamye mu burengerazuba bwa Afurika ariko hari impungenge ko perezida Macky Sall azagerageza kurenza manda ebyiri ziteganyijwe akazongera kwiyamamaza amatora mu kwezi kwa kabiri Macky Sall ntabwo yari yabyemeza cyangwa ngo abihakane.
Tukiri kuri iki kibazo cyo muri Senegal, mugenzi wacu Fidèle Niyongabo yavuganye na Professeur Jean-Marie Ntahimpera yigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest i Bamako umurwa mukuru wa Mali. Professeur Ntahimpera aratangira avuga uko abona iyi myivumbagatanyo yo muri Senegal.
Iyo myerekano ikintu giteye ubwoba kubera Senegal cyari kizi ko ari igihugu kiri kifashe neza muri Afurika y'Uburengero kiri stable. Ibindi bihugu byo muri Afurika y'Uburengero byinshi biri mu ngwano birimo abateroriste imigwi y'iterabwoba ariko muri Senegal ibyo bintu nta bihari. Mugabo urabona yuko ikintu gituma muri Senegal haza akaguma ibintu by'akaguma n'ibintu by'amatora. Ariko mwitangaje ko muri Senegal si ijya mbere ibintu by'akaguma bibaye urabibuka ko abantu babibonye mu 2014 igihe perezida hari ubuye yaja ku butegetsi naho nyine ibintu by'akaguma byarabaye hari umuntu witwa Abdoulaye Wade atashaka kuva ku butegetsi yagiye itozo rya gatatu kugira ngo agome ku butegetsi ariko abanyagihugu baragira ati ntibikunda baca baragira mu mabarabara baravyamiriza baramukura bakeje mu matora ariko birasubira aho uwamusubiriye nawe naho yari yemeye abanyagihugu kuko azotwara manda imwe yatwaye zibiri mugabo bakaba bibaza yuko ashaka gutwara igira gatatu nibyo bintu byo bituma abantu babyuka kandi uko gucira imanza ndabona ni tawo spande fongo atambwana mwana leta byari inombere y'umu president ari hobo informatisara kugira ngo akure abantu bashaka kumutsinda matora ntibabemereye uhigana
mwamwibaza ko demokrasi ikiranyerera isubira inyuma muri Senegal ko igihugucari kizwi ko gifite umutekano mu bya politique na demokrasi muri ako karere mwari ko muravuga karangwa n'umutekano muke yo biriki yasubira inyuma demokrasi ni ihe ngaruka bicaba kugira muri Senegal no mu karere kose
ego jene abayuko ari kintu cyerekana yuko naho Senegal bisanzwe yuko ari igihugu kirangwa n'intwaro rusange ngo abantu babivuga ugeranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika cyangwa ahandi mbere niyo demokarasi yo muri Senegal irimo gahaze kubera igikoko no gicyo cy'amatora hano haba ibintu by'amaviolence ibintu by'imigomuka abantu bagapfa abantu bakicwa ikintu cyerekana yuko na Senegal itarakira neza icyo byerekana nuko ibihugu byo mu karere bitabikironka uwo birabira ko mu bintu by'intwaro rusange uko nari nabivuze ibindi bihugu byinshi biri mu kajagari kajyanye n'ibintu by'imigwi y'iterabwoba ariko na Senegal bikerekana yuko iyo hageze amatora abantu bagaca bicana nabyo nyine byerekana yuko nacyo nyine gishaka kwandukirwa kubera hamwe abantu byaba biri mu mutwe w'abantu benshi yuko ubutegetsi buhari budashaka kwemera yuko hari umuntu avugamo na leta yitoza ibyo biba bisigura yuko abo batavugamo na leta nabo bashaka gucisha mu ngimba nk'uko biri mu bindi bihugu byose igihe igihugu abantu atanatora meza atunganywa kenshi haca habaye ibintu bya violence ugasanga abantu batatu nko bakagira ibintu nabyo nyine bishobora kuba mu Senegal ugasanga akarere ko muri Afurika y'Uburengero na Senegal irashobora kujyamo mu bihugu bifashe neza mu mutekano.
Muri make ntaravuga ko azokwitoza ntaremeza ko azokwitoza cyangwa atazokwitoza ibwirizwa shingiro ryo rivuga iki ku bijyanye n'ibiringo umukuru w'igihugu ashobora kubwira muri Senegal muri make
kwa kiragoye kubera abatavuga n'umwe na leta bavuga yuko atabyemerewe kurondera manda ya gatatu leta nayo misanzwe bavuga yuko atungane bishobora kuba bwana amaze kuvuga muri icyo kibazo yuko wewe arekuriye kwitoza ibyo bishasha kenshi birashikano urabona ko no mu gihugu cy'u Burundi ayiwacu ariko byagenze nko mu 2015 abantu batavuga n'amaze ya leta bavuga ati umukuru w'igihugu narekuriye kwitoza mu gihugu cy'u Burundi kandi hariho sentare yoyo ivuga yuko yoba yarekuriye kwitoza ibintu nk'ibyo kenshi birashika yuko ingingo ifashwe n'inzego z'amadumadu manza abantu bakwiyumvira yuko zafashwe kubera abo bacamanza usanga bashyirwaho na leta bako uri ku butegetsi.
Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze.
Murakoze cyane.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho amakuru ya sport n'imikino tubararikiye iki mu mpera z'iki cyumweru. APR FC na Rayon Sport nibo bazakina umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'amahoro mu mupira w'amaguru. Jean-Claude Munyandinda.
Ejo kuwa gatandatu kuri stade Huye Butare mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'amahoro mu mpira w'amaguru. Uyu mukino uzahuza amakipe abiri bihanganye mu Rwanda ariyo Rayon Sport na APR FC. Uzatangira saa 9 zuzuye ku gicamunsi. Ikipe ya APR FC igiye gukina umukino ifite morale ikesha kuba yaregukanye igikombe cya shampiyona mu mpera z'icyumweru gishize. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda imaze iminsi ibiri mu mujyi wa Butare mu rwego rwo kwimenyereza ikibuga cya stade Huye. Ku ruhande rwa Rayon Sport bamwe mu bakinnyi bayo bari ze kwitabira imyiteguro y'uyu mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro kubera ko bari bamaze amezi abiri badahembwa ariko kera kabaye bemeye gusanga bagenzi babo mu mwiherero wa nyuma. Uyu mukino wa finale hagati y'amakipe abiri y'abakeba uzasifurwa n'abasifuzi basanzwe bazwiho ubunyangamugayo aribo Claude Ishimwe, Justin Karangwa na Desire Bamporiki. Mbere y'uyu mukino wa APR FC na Rayon Sport hazabanza kuba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ukazahuza ikipe ya Mukura Victory Sport na Kiyovu Sport guhera saa 6. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mbibutse gusa ko umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR wijije uyu munsi imyaka 60 umaze ukorera mu Rwanda, ukaba rero wishimira ko utatereranye abanyarwanda mu gihe cy'intambara kuva mu 1994 no mu gihe cya genocide mu 1994. Ndabashimiye cyane rwose kandi mbararikira nyine gukomeza kuryoherwa na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza na weekend nziza, murakarama.